ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Muriwe neza nshutumwe se duteramanye muri kumwe na Frederic Unikije. Murundi twumvikane ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM jana kane n'imici bitatu Ijwi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri saha. Mu Burundi umukuru mugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko mugambwe wiwe uravuzwa.
Mu gihe ibwirizwa shingiro ryemera imigambwe myinshi, hakaba ibwirizwa rigenga imigambwe, birateye isoni kuba hari abantu bafise ingendo yo kutihanganira abo badasangiye umugambwe.
Uyo ni Agaton Rwasa, umukuru mugambwe SNL. Kuri uyu wa gatanu niho abayisilamu bose ku isi bahimbaje umunsi mukuru wa Eid al-Fitr, inyuma y'ukwezi gutagatifu kwa Ramadane. Uwo munsi wahimbajwe no mu Burundi no mu Rwanda. Perezida wa Leta Zunze Amerika Joe Biden azotangaza mu ndwi za ko azohiganwa amatora y'umukuru w'igihugu ku nshuro yiwe igira kabiri. Igisirikare cy'u Burusiya cyemeje amakuru avuga ko indege yacu y'ingwano yarashe ikibombe mu gisagara cya Dego Road ku butaka bw'u Burusiya, kivuga ko izabaye ari impanuka. Abantu babiri bahakomerekeye mu gihe abatuye muri icyo gisagara batekewe n'ubwoba. Amakuru hamwe n'ayandi yose twateguriye ni mu kanya ntihagira umuja. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Amerika Joe Biden azotangaza mu ndwi za ko azokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu ku nshuro yiwe igira kabiri. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamilini.
Abantu batandukanye begereye Perezida Biden vya hafi batangarije ibigo ntaramakuru n'ibinyamakuru binyuranye ko ashobora kuzabivuga ku mugaragaro ku wa kabiri tariki ya 25 y'uku kwezi. Mu by'ukuri ntibyari ibanga cyane. Yavuze kenshi ko ashaka kongera kwiyamamaza, ariko abajyanama be basobanura ko yabonaga atari ngombwa kwihutira kubyerura bya nyabyo ku mugaragaro kubera ko atigeze ashidikanya ko ishyaka rye ry'abademokrate ari we rizagira kandida waryo. Joe Biden afite imyaka 80 y'amavuko, niwe perezida wa Amerika wa mbere mu mateka ukuze gutya. Abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko bishobora gutera impungenge abayoboke be, bibaza niba azabasha gutegeka uko bikwiye naramuka yongeye gutorwa, ariko we akunda kuvuga ko nta kibazo gihari. Ahubwo abajyanama be bashyira imbere ibikorwa bye bemeza ko bizamuhesha amanota. Mu myaka ibiri ya mbere y'iyi manda ye yashoboye gutoresha mu nteko ishinga amategeko amategeko ashyiraho ingengo z'imari nini cyane zo gusana no kubaka ibikorwa remezo, zo gushora mu ikoranabuhanga no guhanga ibishyashya n'ihindagurika ry'ibihe.
Muri Sudani, umutegetsi mukuru w'igisirikare General Abdel Fattah Burhan uno munsi ku gatanu yatangaje ko igisirikare kibandanya gushyigikira umugambi wo gutunganya leta irongowe n'abasivile, ingingo isa na kigoro kiwe ko kurondera gushyigikirwa n'amakungu. Idonido kuri inkuru na Fidel Nyongabo.
General Abdel Fattah Burhan yaritangaje inyuma y'iminsi igihugu kimaze mu ngwano ikomeye hagati y'inteko ziwe n'umugwi ukomeye w'abagwanyi biyongoye kuri leta, ingwano yatumye abantu batakaza icyizere kukira ingofata kibanza kizoshikana icyo gihugu kuri demokrasi. Mu ijambo yashikirije kuva ingwano itanguye muri Sudani haraheze hafi indwi imwe, General Abdel Fattah Burhan yemeye ko igisirikare ciwe kizotsinda urugamba kandi azokora ibishobotse byose kugira ngo igihugu kibandanye mu mahoro ikira ingofata kibanza kizoshikana igihugu kuri demokrasi. Yamara ku Banyasudani batari bake ibyatangajwe na Burhan ntibigira ifatiro amezi 18 nyuma y'uko yifatanije n'inteko z'uwa ariko baragwana muri iki gihe, igihe bafata ubutegetsi muri kudeta yigijeyo abaharanira demokrasi muri Sudani. Ivyo Burhan yatangaje byabaye ku munsi w'akaruhuko wa Eid al-Fitr urangiza ikiringo cy'ukwezi kw'iramazani ku Bayisilamu. Burhan yatangaje ko leta yiwe yishimiye kuzotsinda urugamba barimwo kubera ingufu zabo yavuze ko azokubahiriza umutekano n'ubumwe bw'igihugu abanyasudani ntibahimbaje umunsi mukuru w'Iramazani muri Sudani mu munezero mugihe inkoho zumvikanye ku mugwa mukuru Khartoum aho kuvyukira mu munezero wo kuja mu bisabisho bavyuwe n'ingwana ikomeye hagati y'inteko za General Abdel Fattah Burhan n'abagwanyi ba General Mohamed Hamdan Dagalo.
Urakoze Fidel, urubuga rwa Twitter rwa kamyetso gasa n'ubururu bimwe mu bimenyesha makuru abanyapolitike abahinga muziki mu nkino n'ibindi bisata bitandukanye ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Diane Ninazo.
Akamenyetso gasa n'ubururu urubuga rwa Twitter rwatse abantu baharurwa mu bihumbi n'ibigo bitandukanye kahora kifashishwa mu kwerekana ko urubuga kanaka ari nyakuri kandi gwizewe abaharurwa mu bihumbi bagatakaje inyuma yaho Elon Musk nyene Twitter afashe ingingo yuko uzokaguma na wese ku kwezi azuzarariha amadolari 8 amashirahamwe yipfuza kukagira akariha amadolari 1000 ku nshuro ya mbere akigasaba yamara kukaronka akazuzarariha amadolari 50 ku kwezi kugira ngo akagumane. Bamwe mu bamaze gutakaza ko kamenyetso barimwo umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco, Donald Trump yahoze ari president wa Amerika, Hillary Clinton yigeze kuzezeshwa amabanga atandukanye muri leta ya Amerika, ibiro vya president wa Republika ya Demokarasi ya Congo n'uwa Tanzania, umuririmvyi Beyoncé, abakinyi barimwo Cristiano Ronaldo hamwe n'amashami mpuzamakungu arimo Human Rights Watch n'ayandi. Ku ruhande rw'imenyesha makuru mu vyatakaje ako kamenyetso harimo mpuzamakungu nk'ijwi rya Amerika mu bisata vyayo bitandukanye n'amenyesha makuru bayo barimwo abo mu Kirundi n'Ikinyarwanda na BBC y'Abongereza. Itorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP mu mpfunyapfunyo rigatangaza ko kugera ejo kuwa kane ibice 5% by'abahora bafise akamenyetso k'ubururu kuri Twitter aribo bonyene bari bamaze kwemera kuriha kugira ngo bakagumane.
Urakoze Diana. Igisirikare cy'u Rusiya cyemeje ko indege yacu y'ingwano yarashe kibombe mu gisagara cya Belgorod ku butaka bw'u Rusiya, kivuga ko uwahaye zabaye ku mpanuka abantu babiri bahakomerekeye mu gihe abatuye muri icyo gisagara batekewe n'ubwoba. N'inkuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Iyo bombe yaturikiye mu gisagara cya Belgorod mu ijoro ryaje kuwa kane yari ikomeye cyane kurusha amabombe yatewe muri icyo gisagara. Imbere yaho ababonye ivyabaye batangaje ko ingufu z'iyo bombe zatumye inyubako z'amagorofa ziri hafi yaho yaturikiye zinyiganga, amadirisha yazo aramenagurika. Iyo bombe yasize ikinogo c'imetero 20 mu bwaguke mu ibarabara rikirikujwe n'inyubako z'amagorofa. Yononye imodoka zitari nke. Hafi y'isaha imwe inyuma yaho ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'Uburusiya bwaciye butangaza ko iyo bombe yakorewe n'imwe mu ndege z'ingwano z'icyo gihugu Sukhoi 34 ku mpanuka. Ntabirengaho ubwo bushikiranganji bwatangaje. Yamara abahinga b'abasirikare bavuze ko iyo bombe ishobora kuba yapima ibiro 500. Belgorod n'igisagara kirimwo abantu 340,000 kiri ku birometero 40 mu buseruko bw'urubibe hagati y'Uburusiya na Ukraine. Cyo gisagara cyarageramiwe n'ibitero by'indege zitagira abadereva bita drone mu kiringo Uburusiya bumaze gukora ibitero muri Ukraine. Abategetsi b'Uburusiya bagirije igisirikare cya Ukraine ku bitero vyabaye imbere yaho ibitero Ukraine yirinze kwemanga ku mugaragaro ko ariyo yabikoze.
Turashimiye bagenzi bacu badushije aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Aya makuru kandi yose mushora kuyasanga kuri website wa Kaburungu radio yacu VOA Kaburungu com. Adresi yacu ya YouTube, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya turakurikira mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Kuri uyu wa gatanu niho abayisilamu bose ku isi bahimbaje umunsi mukuru wa Eid al-Fitr inyuma y'ukwezi utagatifu kwa Ramazani. Naho ubuzima bwazinze mu ntara ya Makamba mu Burundi ntivyabuje ko abayisilamu bahimbaza umunsi mukuru wo gusozera amafungo meranda. Ababishoboye baregeranije ibifungurwa bafashisha abantu nikora kugira ngo nabo nyine baronke ivyo bafungura. Inkuru y'ijwi ry'Amerika yateguye ikomeye ifashije abakunzi bayo tuyisomerwa na Thierry Yves Ndayishimiye.
Abone abayisilamu bo ku mugwa mukuru wa Makamba kuri wa 2021 ndamukiza bari mu gisabisho cyo gushimira Imana yabashoboje kurangiza amafungo meranda. Bari bakoraniye ku ibarabara rya kabiri mu gatondo muri quartier Swahili isanzwe gwiriyemo abayisilamu. Muri ico kibanza abakenyezi bari bicaye inyuma y'abagabo kandi batandukanijwe n'urugo guduti. Bari bambaye amakanzu ariko bigaragara ko benshi muri abo atari mashasha nk'uko bimenyerewe. Uciye mu isoko ya Makamba abadandaza impuzu n'ibifungurwa bakubwira ko batashorewe nk'uko bari babimenyereye. Abacuruza muri iyo soko baremera ko hari ubukene bikagora kuronka uburyo bwo kwambika no gusuma iby'umunsi mukuru. Aho bavuga cyane cyane umuceri ugeze ku 470 by'amarundi, akanyama nako nyene kugasuma si bya bose kuko gateye ku 10,000 ikiro, n'ibifungurwa nk'itomate n'ibiharage birazimbye. Abayisilamu bishuye ijwi rya Amerika ko bitoroshe kunezereza umuryango muri no minsi ariko n'ugushira imbere urukundo. Uyu ni bagabo barabona Amadi.
Muri iki gihe turimo urabona ibyambagwa byaraduze igiciro, bifungwa byaraduze igiciro, mugabo naho byaduze igiciro muri bya binini ufise nyine byukura mugira ngo ubereke ni uko Imana yikutije mana yanjye n'ukuri je mu byo ndarinsanze mfise ndemeye naho bizimbye ndabitange.
Ariko abayisilamu bakemeza ko kubera umutima wo gufashanya bose bagira umunsi mukuru.
Mu gufungura umunsi ubwa mbere na mbere uha abatishoboye badashobora kuronka nk'ifungwa z'umunsi ifate kujya ku muceri kw'inyama.
Urongoye abavuga butumwa b'abayisilamu mu ntara ya Makamba Mubaraka Ntakuwundi na wati twarabyiteguriye.
Uyu munsi nk'uko twabiteguye hari indya umuceri ibiharage ifu iki bacha batangura rero gushira ku rutonde abo baza gufasha.
Abayisilamu bo ku mugwa mukuru wa Makamba baremeza ko amafungo yagenze neza. Uyu twahuriye mu masengesho yo mu gitondo cy'uyu wa 2021 ndamukiza.
Twakoranije neza cyane mu mutekano ntangere twararyohewe twarabanye neza n'imiryango
kandi yahigiye byinshi.
Kweze kwiranda kwa Ramazani kwigisha ibintu byinshi cyane mu Islam. Turamwigisha gufasha kubana n'abantu neza n'amasengesho adacika buri mwanya.
Mugenzi we Ndikumana Mosi nawe ati nahagaritse byinshi bibi.
Kwampaye gutahura Imana icyaricyo kuko nahivye byinshi nari nsanzwe mfata ku mwanya cyigwa cyampaye ikindi nuko ajya mabi yose nasanze nakora nasanze yuko noca ndabihagarika burundu.
Muri ico gisabisho kirangiza amafungo meranda y'abayisilamu Imakamba umuvuga butumwa Mubaraka Ntakuwundi yagarutse kubahuza imibiri basangiye ibitsina. Ati Korowani meranda nshigikiye iyo nyifato kandi Imana yarahanye igisagara cya Sodoma na Gomora kubera ico caha. Reveriano Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD-FDD mu Burundi yashigikiye iyo nyigisho.
Ntabwo ubuyobozi bw'urenge n'abantu bwigisha abantu kurongorana abagabo ku bagabo kandi bazi nabo niko batavuye ku bagabo ku bandi noneho baje ku isi gute ko dufite ingene tuza ku isi twese.
Umukuru w'umugambwe CNDD-FDD yanasabye abayisilamu kwiyinumbero mu bijanye n'iterambere kuko nka quartier Swahili yo ku mugwa mukuru wa Makamba ikiri nyuma urabye cane cane mu bijanye n'inyuba kwa ziyigize.
Kugira imbono twagikaruka cyane kugira ihangiro umuryango wose wiha umuntu wese ihangiro umwana kwihangiro papa jewe wasize mu ishuri nzurangiza ntadubuye ihangiro gihe.
Priva Manirakiza abana n'abayisilamu arashima inyifato y'aba bayisilamu mu gihe cy'amafungo.
Ingeso z'abayisilamu mu gihe cy'amafungo zirigisha abantu kwikisha bwo kwicara rwose imbere y'Imana.
Ariko iyo bafunguruye hari bamwe baca basubira muri bimwe bahoramwo bitari byiza.
Ariko nk'ubu bafunguruye ase muri bamwe bya bindi bahora bakora cyaba bibandanya inzoga ibiki gushwana.
Ntakuwundi Mubaraka umuvugabutumwa ahanura abayisilamu kubandanya ingeso nziza baba berekanye mu gihe cy'amafungo.
Ingendo nuko abantu bo kwigenza neza nk'uko bigenjeje mu kwezi kwenda kwa Ramadhan.
Ku mugwa mukuru wa Makamba abayisilamu bafungurura mu mice ibiri. Kuri uyu wa 2021 ndamukiza hafunguruye abahabiya. Abasuni nabo bategekanya kurangiza amafungo kuri uyu wa 2022.
turagushimiye Tiarif na bakunzi ba radio y'u Amerika tukivuga kandi ku Burundi umukuru mugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutetsi avuga ko umugambwe wiwe urabuzwa agatumurwasa anagiriza zimwe mu ndongozi z'umugambwe uri ku butetsi CNDD-FDD gushikiriza amajambo abiba urwanko umushikiranganji w'intore hagati mu Burundi ajejwe ikorwa z'imigambwe avuga ko umugambwe utaburabuzwa n'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Haiza mezi ya wakui migamge maurundi bagi endela wanyawanyi muunhara zitanduka anya ugila wa sigurile ukwazo seru kiruguwa matora yu mwaka uumbi na minongibi na gatanu ya wa shinga mateka kuwele inhari chokihe zizova kwe chuminu munani zija kuli zitanu umugamge senere utavugaru mwenu butegesi ya kawaliwa wakuli kie senda devdede uliku butegesi mukiwanza chakabi yu matora uumbi na minongibi li ni watanzwe agatongu wa saurongo ya niwe yisidu kila kuja kusiguri ya wanyawanyi iminduka kubijanye ni tunga ni walishasha. Aiko mkua hivu zaayi luki gitega kumurugwa mkuru wa politike kuitariki ya chumina gata andatu wazwa ningendo yokutihanga ni anila imazigi heibo nekeza
mwajihe imgiriz wa shingiro yemeli migamge mnyishi akawa imgiriz wa ligengi migamge milatia jisoni kuwa hali wa nwafisingi endo yokutihanga anila awa watasanji umugamge senel umugamge uwemewe na matijiko mwotu londela kwa wajiri keka harimo nao watusambu ulila mapirimanazi harimo nao watupungi lusa kukubgavo bari mubucha watazu garibu
mshikanganji ajedun huwa rewa gati ya bugako ata mungamge ula huzwa makteni teresi ya lisiguye mungigani ilo ya hara menyesha makurukuri wakata tu kumurwa mkurubu tunze bujumbura
kibazo kisi wago basha wakisu kakumushikiranga mkutu kwa wabulabu mwatu weshe kaina wajina wabuga kutu kwa wabulabu sabatu weshe mkutu kwa namugago kura wuzu mungamge mungu
makura nilo yumugamge senere na mkewa wao mkuru usende devdede uraserukirwa gusa umwumvikano sikirenga
umundi anyakuru amwaza iki mugambo uri ku butegetsi ndabitumire mugende mumbwire n'umunyamabanga mukuru mugambo wanyu niba bashaka gukora politike naza n'imigambi zijya mvugo mu byukuri ndamwumva naye jano hino cyane numva zintera gahinda kunezerwa yuko abarundi bagore mu buhungiro ufise ubutegetsi na kaga reka gutamara kina ko muvyimba abantu barahunze biramaze nibisigura kwa ibigwari nibisigura yuko ari ibijora siko biri
mushikanganje niterese arazi ko hari imvugo zikomeretsanya ahamagara abanye politike kuzirinda
ni hakurya umva abantu bigwara baracuka bari bamaze imizi byumva menga baracukora na kumara kunuze umunyamugambwe agiye kugirisha inama ibi yabesha ngo yababake navuga imigabo n'ibigambi ntavuga abantu uko ndi bizaza kugaruka bikaza guteza ingorane mu buzima bw'igihugu tutse nawe ashashaka kugumera nk'ukwiho tugasanga bene igihugu hakubaka kiko turabasambura
umukuru mugambwe senere mu biganiro yaremesha anagaruka akenshi ku kibazo cy'ubukene bukomeye buhari muri kino kiringo
abarundi dusa n'abari mu mayira abiri bumvirije hirya no hino mu gihugu abantu bose agatima ni kanama uwo muhuye wese aboroga avuga ati ubukene 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 mugabo kandi rero iby'urundi bigatangaza imiliyoni n'imiliyoni z'abarundi ziba zirarira ubukene uza wumva abandi bategetsi nabo bavuga ko atabukene buhari ibiciro bikaduga uko twese tubona biduga abatware ngo nta ngorane
ibirwasa ntabihuriza ko na perezida Evariste Ndayishimiye na gato aha yikaganira n'abanyagihugu bo mu ntara ya Cyankuzo mu buseruko
umuntu akakubwira ukazaumva ariko avuga ku radio ntuze abwira umwe n'igihugu w'imishiri ngurumva ngo ubukene buratwishe ngo turapfuye n'inzago kuko ngo nta munyamushiha ngo aronka amadolari ngo amajana ane na mirongo ibiri n'atanu ku mwaka ngo arapfuye rero ariko murumva icyo kicoco kavuze ngo w'icyenda juru ngo urabona ngo umwaka uhera ngo atayose amadolari ngo amajana ane na mirongo ibiri n'atanu ngo arapfuye n'inzara ngo arapfuye hicariye Bujumbura w'icyenda juru aya madara akoresheje abantu kubera babaye ibigugu kubera iya shetani iyo dayimoni baca bashaka ubugugu bwabo babwadukize abandi benegihugu umuntu azoza kubwira ko uri umukene kandi uzi yuko wewe utunze urazombwira uti toka shetani
amatohoza y'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ay'abarundi arakunda kwerekana ko abanywanyi b'umugambo SNL bakorerwa amabatandukanye ari mu bwicanyi ukoherezwa igufa ugufungirwa ubusa ukwangazwa ukubagurwa n'ibindi akatari gake abategetsi b'u Burundi basiguye ko atabantu bakorerwa mari kubera atavuganwa n'ubutegetsi kandi ko abayakora bakurikiranwa n'inzego zibijejwe Eloge Willy Kaneza Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Eloge. Ikiringo cya mezi atandatu cyahawe ingabo z'umuryango wa Afrika w'Ubuseruko yase ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyarangiye ku itariki ya 19 y'uku kwezi muri icyo gihugu. Benshi ntibavuga rumwe ku butumwa bw'izo ngabo. Inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Jimmy Shukran.
Amezi atandatu arihiritse ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zemerewe kwinjira mu burasirazuba bwa Congo mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri zivugwa mu mutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwari irwanya leta. Izi ngabo zoherejwe muri Congo mu gufasha kugarura amahoro n'umutekano mu duce tumaze iminsi twibasiwe n'intambara. Byari biteganyijwe ko nyuma y'amezi atandatu aribwo manda ya mbere y'ingabo za EAC zabirangiye, ariko bigashoboka ko icyo gihe gishobora kongerwa. Abahagarariye imiryango na za societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru ntibavuga rumwe kuri iyi manda. Hari abifuza ko izi ngabo ziva muri Congo barimo John Banyene Balingene, umuyobozi uhagarariye societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru yose. Uyavuga ko kugeza ubu abaturage bo mu burasirazuba bataramenya impamvu ingabo za EAC ziri muri Congo.
Twebwe ntabwo turamenye iki ingabo za EAC zaje gukora muri Congo, cyane cyane mu burasirazuba. Ubu ngubu Perezida Felix Tshisekedi ndetse na guverinema ye bagakwiye kubyira abaturage mu by'ukuri iki ingabo za Kenya, Uganda, Sudani y'Epfo ndetse n'ahandi zaje gukora hano. Kwa mezi atandatu ashize ntacyo tubona cyagezweho, ahubwo mu 2023 irakomeza gufata uduce twinshi. Ikibabaje kurushaho ni ukubona ukuntu mu 2023 ikomeje gukora ibyo ngibyo itewe inkunga n'u Rwanda, kandi EAC nayo ibirebera.
Ku bwa Janti Karabuka, umwe mu bayobozi ba societe civile mu teritwari ya Rucuru, we abona ko nta tandukaniro riri hagati y'ingabo za EAC n'iz'umuryango w'abibumbye MONUSCO.
Icyo MONUSCO yarakoze nicyo ngabo za EAC zaraje gukora. Tureba yuko barimo bazungura tu, barimo bapica amafoto, bagakora n'ibyahe n'ibyahe, kandi no mu karere ko batuyemo, akarere ko M23 zivuga ko zavuyemo. Ntacyo tubona ko bakoreye abaturage, ariko tukaba dushaka yuko guverinoma yacu ya Congo itubwira tuye abaturage EAC yaraje kutumarira iki. Kubera na n'ubu ntacyo turareba icyo batumariye. EAC yashaka yuko yasubira iwabo. Ingabo zacu za Congo ndabwo zananirwa gukubita yaduye ya M23.
Ku rundi ruhande hari abasangiza ingabo zikwiye guhabwa amahirwe kugira ngo zigere ku ntego yazizanye muri Congo. Aba barimo Rudakubana Clement, uyoboye ishyirahamwe ry'abasore baharanira impinduka mu mahoro n'umutekano mu teritwari ya Masisi.
Nibura turabishima ho gatoya kuba aba EAC bari hano, kuko hano hari Abarundi. Ubu impamvu twabishimo gato ni uko nko mu bice bya Mushaki bavanyeho amabariye, ugasanga nabyo biri kudufasha abantu babo bisanzuye, nubwo aba ari gato ariko banayisanzura. Kuba ko tuba tubanye n'ama EAC biba bidushimishije cyane kushoboka ko twakabanye n'aba bateroriste n'amarama parti rebellion.
Nyuma yo kumva ikizi impande zombi zivuga ku butumwa bw'ingabo za EAC, ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Luanda Batukezanga Francois, wigisha ibijyanye na diplomasi, imibanire mpuzamahanga n'umutekano muri kaminuza yigenga y'ibiyaga bigari ULPGL, Université Libre des Pays des Grands Lacs mu rurimi rw'Igifaransa no mu mujyi wa Goma. Twamubajije uko wabona iki kibazo. Manda ya EAC irimo kurangira, nibyo, kandi imitwe irwanya leta ya Congo iracyahari, ntaho yagiye. Ariko ntabwo byari bikwiye kwabaho kwigaragambya ndetse no gushyira amatangazo ahagaragara avuga ko abaturage badashaka kubona ingabo za EAC tena mu burasirazuba bwa Congo. Oya, leta ya Congo iracyakeneye ubufasha bwa gisirikare buturutse hanze, kandi ibyo byagakwiye gukorwa n'ingabo za EAC. Ntekereza ko yuko ubu ngubu twari dukwiye kuziha amahirwe kwebwe n'abakongomani bose, izo ngabo zigakora akazi kazo muri manda ya kabiri. Ariko ntibikuraho kwemeza yuko koko ko manda ya EAC ya mbere hagati aho hanigoma kuri uyu wa gatanu hari hateganyijwe inama y'abakuru b'ingabo b'ibihugu bya EAC, ariko irasubikwa. Nta mpamvu y'iri subikwa yatangajwe. Kugeza ubu haba leta ya Kinshasa cyangwa ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ntacyo baratangaza kuri manda ikurikira ya EAC. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ya Amerika dukubitire mu Uganda, aho integuro y'iteko ryo kurwanya abakundana basangiye ibitsina ryasubijwe mu nama nshingamateka kugira ngo ryongere kwihwezwa. Ivyo byakurikiye inama yahuje Perezida Yoweri Museveni n'abagize inama nshingamateka umugambwe uri ku butegetsi. N'inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Perezida Museveni ntabwo yashize umukono ku mushinga w'itegeko rirwanya abakundana bahuje igitsina nk'uko byari byitezwe, nubwo umushinga w'itegeko watowe n'abadepute barenga 95% b'amashaka yose. Itegeko nshinga riteganya ko perezida agomba gusinya umushinga w'itegeko mu gihe kitarenze iminsi 30 umaze gutorwa n'inteko ishinga amategeko. Iyo minsi yarangiye kuri uyu wa gatanu. Nubwo atashyizeho umukono, Perezida Museveni yashimiye abadepite kuba baratoye umushinga w'itegeko yise intambwe y'ubutwari yo guhagurukira kurwanya inyungu z'abakoloni. Ati Burayi bwarazimiye kandi bashaka ko natwe twazimira nkabo. Kugira ngo turwane tugomba gukunda igihugu. Tubaye abo kwikunda no gukunda ibyo tutavunikiye, ntidushobora kurwana kandi aho twaba duhindutse indaya kuko dutinya kwigomwa. Abashaka ubuzima bworoshye bitabagoye bahinduka indaya, kandi nibyo Abanyaburayi bashaka ko tuba, gukora ibyo tudashaka gukora kuko dushaka amafaranga. Ibyo tugomba kubyanga tugashira imbere inyungu z'igihugu. Iyi nama hagati ya Perezida Museveni n'abadepite bo mu ishyaka rye rya NRM yari yitabiriwe kandi n'abayobozi b'amadini, abaganga n'abahagarariye imiryango yigenga. Umufasha w'umukuru w'igihugu Jeannette Museveni yavuze ko iryo tegeko risha rigomba kuzirikana abakundana basangiye igitsina bifuza guhinduka, bityo ko itegeko rigomba kubamo ingingo zidahana bene abo. Sara Mugenyi uharanira uburenganzira bw'abagore mu gihugu avuga ko kuryamana ko bahuje igitsina ari imyitwarire abantu batozwa kandi bashobora kuvamo.
Currently in the US and other developed countries there is medical therapy.
Ati kuri ubu muri Amerika no mu bindi bihugu byateye imbere hari ubuvuzi bukoreshwa mu guhindura abo bantu bagasubira mu buzima bari basanzwemo. Abaryamana bahuje ibitsina nyuma mu buzima bwabo bicuza ibyo bakoze kandi bakifuza gusubira nk'uko bari bameze imbere, cyane cyane ababagwa cyangwa bagakoresha imiti yo guhindura igitsina cyabo ngo babe abagabo cyangwa abagore. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'ibihugu biri mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaganye umushinga w'itegeko igihe watowe mu kwezi gushize. Bakomeje gusaba Perezida wa Uganda kutawushyiraho umukono bavuga ko unyuranyije n'uburenganzira bwa muntu. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba igitutu cy'imiryango nk'iyi ndetse n'amahanga aribyo byaba byatumye Perezida Museveni adahita yemeza iri tegeko, ariko kuba atarisinya ubu ntibisobanuye ko yaryanze, ahubwo koherezwa kugira ngo risuzumwe n'abari bararitoye. Bishoboka ko bazongera kuryemeza bamaze kugira ibyo bahinduramo, cyane cyane igihano cy'urupfu cyamaganywe cyane. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri saha, ariko imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize aya makuru. Twabwiye ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden azotangaza mu ndwi iza ko azokwitoza mu matora mukuru w'igihugu ku nshuro yiwe ngira kabiri. Twabwiye kandi ko muri Sudani umutegetsi mukuru w'igisirikare General Abdel Fattah Burhan uno munsi ku gatanu yatangaje ko igisirikare kibandanya gushyigikira umugambi w'ubutunganya leta irongowe n'abasi sivile. Twababwiye kandi ko urubuga rwa Twitter rwatse akamenyetso gasa n'ubururu bimwe mu bimenyeshamakuru, abanyapolitiki, abahinga muziki, mu nkino n'ibindi bisata bitandukanye. Twababwiye kandi ko igisirikare cy'u Burusiya cyemeje ko indege yacu Ingwano yarashe ikibombe mu gitara cha Begorod ku butaka bw'Uburusiya. Twababwiye kandi ko mu Burundi mu Rwanda uyu munsi bahimbaje nk'uko byagize ku isi hose umunsi mukuru wa Kiislamu irangizwa rya Ramadan. Tonge kandi turabwira ko kiringo cy'amezi cyahawe ingabo z'umuryango wa Afrika cyarangiye ku itariki ya 19 y'uku kwezi kwa kane. Nshuti mwese mwaduteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu birangiriye. Turashimiye Engineer Justin yadufashe mu ngabw'ivyuma, tukaba dushimiye n'abakoze uruhara kugira ngo ibiganiro twabateguriye bibashikire. Turabifurije umugoroba mwiza, mugire amahoro, mutunganirwe mu vyanyu no mu banyu.